ukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Abakomeje kutwumva na mutangiye kumva gahunda zacu uyu munsi, nongeye kubasuhuza hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mbahaye ikaze kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
Ugwego sense rumaze kwihweza ibikorwa vya radio Ntumbero FM muri kino gihe rwafashe ingingo yo guhagarika uburenganzira bwo gukora mu kiringo cy'amezi atandatu.
Turatangaye nk'abakozi ba radio Ntumbero FM n'icashane yuko ingingo ifashwe iza ari muziko ku bakozi, abakozi batabona iyo bagiye kuja kubera ko akazi yagiye kugagarara kandi batavuze iyo tugiye kuja. Kuvuga ngo ingingo ifashe mu yakiye gute ni nabi.
Uwa mbere mubaze kumva ni Emedivine niyo kwizigama, ni vice presida w'urwego CNC rushinzwe gukurikirana uko ibinyamakuru bikora mu Burundi, atangaza icyemezo cyo gufunga iradio Ntumbero FM. Naho umusubije ni Thierry Irambona, ayobora ishami ry'amakuru kuri radio Ntumbero FM, agaya icyemezo cyo kubafungira ibyo bakoraga. Iyi nkuru ku mikoro y'itangazamakuru mu Burundi ndetse nuko ibiganiro bihuza Abarundi Arusha muri Tanzania byifashe iminsi umunani nyuma y'uko bitangiye, nibyo twibandaho muri uyu mwanya. Mwese kandi tubaye tubararitse mugume hafi ya maradiyo yanyu ndetse na telefone zanyu zigendanwa. Duhere aya makuru Arusha muri Tanzania, aha naho Abarundi benshi ndetse n'abatuye Afrika y'Uburasirazuba bahanze amaso. Iki ni cyumweru cya kabiri gitangiye kandi ni umunsi wa munani urangiye abashyikirana batabasha guhurira hamwe. Uyu munsi umuhuza w'ibyo biganiro wahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa yari yifuje guhuza imbona nkubone, amasomo yandi, intumwa za guverinoma y'u Burundi n'intumwa zihagarariye abatavuga rumwe nayo. Ntibyashobotse. Impamvu nibishamikiyeho ni ibihe? Tubabwira mugenzi wacu umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika umaze icyumweru Arusha muri Tanzania akurikirana ibiganiro ni Pierre Claveri niyo nkuru.
Igikogo cyari kindiranye ugishika n'abatari bake kuri uyu wa mbere mu biganiro ya Arusha nticabaye. Icyo naco kukaba kwaruko abanyepolitike bahurira hamwe mu nama ya bose bagahangana amasomo yandi ku bibazo nkora mutima. Ibyo bibazo navyo ni umutekano, leta y'ubumwe, ibyizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha, ubutunzi, imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, ikibazo c'impunzi n'ibindi nkuko ibiro by'umuhuza bivyemeza. Icatumye iyo nama itaba nuko ibiro by'umuhuza byiriwe biregeranya byongera bihindura inzandiko zatanzwe n'abo banyepolitike mu rurimi rw'Icyongereza kuko ibyumviro byatanzwe mu Gifaransa. Umuhuza Benjamin Mkapa yashatse no kugira imibonano n'abo banyepolitike mu ibanga ariko ntibyamworoheye. Yari yateguye kubonana n'abantu batanu baserukira leta n'umugabo muri ku butegetsi, batanu baserukira batavuga rumwe na leta, habe n'abahoze ari abakuru b'ibihugu babiri, Domitiano Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya. Icyo gikorwa cari gitegekanijwe inyuma y'umutaga, ntawemenye icatumye gisiba. Icyo bikoze uruhande rwa leta n'imigambwe bari kumwe bashize habona urwandiko rwerekana bimwe mu byo bemera ko vyoja mu masezerano azova muri ibyo biganiro biriko biraba. Rwatewe ku mukono n'intumwa ya leta Terence Ntayiraja wo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Bavuga ko hari akwiye kwigwa uburyo amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yotegurwa neza. Ku bwabo hofategwa ku rupapuro rw'inzira abo banyepolitike bumvikanye ko mu ntara ya Kayanza hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Urwo rupapuro rw'inzira nabwo rurimwo ingingo mirongo ine na zibiri zirimwo iyubahirizwa ry'amategeko agenga amatora, gushiraho icuka ciza ca politike, ingene amatora yogenda, umutekano w'abitoza n'ibindi. Ku vyerekeye ibwirizwa shingiro umutekano no gushiraho umugwi utegura amatora, ubwo ruhande rweretse umuhuza ko ari ibibazo biraba ubwigenge bw'igihugu. Ikindi leta yemeza no gusubira kubahiriza amasezerano ya Arusha no gushiraho icuka ciza kigarukana umwizero mu banyepolitike. Ku vyerekeye ishigwaho rya leta yojamwo abatavuga rumwe na leta, baba bahunze n'abatahunze, leta isigura muri urwo rwandiko kuko bari uguhonyanga ibwirizwa shingiro rigenga igihugu rikanagena leta n'abayijamwo. kuvyerekeye ubutunzi leta iranegura ibihano by'ubutunzi byafatiwe Burundi na Makungu ivuga ko biriko bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu leta saba umuhuza gucafasha kugira ngo ibihano byafatiwe Burundi biveho inyuma y'amasezerano ku kibazo c'impunzi leta yashikirije ko amakambi y'impunzi yahindutse aho gukoreye imyimenyerezo ya gisirikare kugira ngo bagwanye igihugu cabo ihamagarizo mpunzi gutahuka kubaka igihugu cabibarutse kuko umutekano wifashe neza mu gihugu imenyesha ko bazokingirwa umutekano wabo leta ivuga ko atabanye politike bazokurikiranwa n'ubutungane kiretse abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubutungane bwamaze kwerekana leta yemeje kandi kubandanya ifata ingingo zitera intege abo banyepolitike bahunze guhunguka nko kubafasha gutahukana amatungo yabo no kubakingira umutekano. Terence Nairaja arongoye intumwa za leta ari nawe ajeje ukibazo c'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro y'agati mu gihugu yerekana ko abarenga ibihumbi amajana abiri bamaze gutahuka harimwo n'abanyepolitike bakomeye. Leta yemeje ko yiteguriye gukingira agateka kazi na muntu n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro kwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha no guhagarika amajambo abiba ugwanko iyo turuka hose. Ikindi leta yemeza no gufasha imigambwe yasambutse kwiyunga. Leta yifuza ko ibyo biganiro birangirana n'iyi ndwi hanyuma bigatahukanwa kubandaniriza mu Burundi. Gushika ubu umuhuza nta na kimwe aravuga kuri urwo rwandiko gusa yagwakiriye. Amakuru twaronse nuko iyo nama ya bose yasivye kuri uyu wa mbere izoba kuri uyu wa kabiri isaha zitatu z'agatondo. Bamwe mu bari muri ivyo biganiro babona ko biriko bigenda vyikwega cane gusa hari n'abandi bavuga ko umuhuza ariko haravyifatamo neza kuko ngo ashaka ko abo banyepolitike ari bo bitorera umuti w'ibibazo bafise. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Turagushimiye Pierre Claver niyo nkuru aho arusha muri Tanzania. Byumvikana neza ku kibazo cy'u Burundi, umutekano w'u Burundi ndetse n'uko impuzo atahurwa ni ikibazo kireba Afrika y'Uburasirazuba ariko kandi n'umugabane wa Afrika wose. Tukiri kuri politiki noneho tugane mu gihugu cya Zimbabwe. Perezida Emmerson Mnangagwa umaze icyumweru kirenga arahiye amaze gushinga ibirindiro nk'umuyobozi w'igihugu. Uyu munsi yarangije kurahiza ba minisitiri be nk'uko mugenzi wacu Oriane Tangishaka abitugezaho.
Urakoze cyane Etienne Karekezi. Nk'uko bivuze umukuru w'igihugu mushasha wa Zimbabwe yarahije abagize ibiro byo bishasha. Ako kanya nyene yaciye asaba ko leta yiwe irangwa n'ubumwe mu gihe bagiye gutangura ibikorwa byo kunagura gusanura nako ubutunzi bw'igihugu. Abagize ivyo biro bishasha by'umukuru w'igihugu barahiye icese kuri uno munsi wa mbere imbere ya Perezida Emmerson Mnangagwa. Ibaye rya mbere mu myaka 37 y'amateka ya Zimbabwe abagize ivyo biro by'umukuru w'igihugu barahiye imbere y'uwundi muntu atari Robert Mugabe. Uwo muhumure w'imyaka 75 yishuye ibibazo bimwe bimwe inyuma y'ibirori byo kurahiza abagize leta yiwe nshasha. Mnangagwa yamenyesheje ko ivyo biro bigiye gukora gushika birangize ikiringo cy'ubutegetsi bwa Robert Mugabe cyari gisigaye. Icyo nacyo gisigaje hagati y'amezi atandatu cyangwa amezi indwi.
Oriane, urakoze cyane. Komeza gukurikirana iyo nkuru kuri Zimbabwe ndetse n'izindi nkuru ku mugabane wa Afrika no hirya no hino ku isi. Urayo tugezeho mu kanya gato isamoya n'igice mu makuru yacu yaguye.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira Radio rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu ni saa 10:02 n'iminota 10 ku isaha y'Kigali mu Rwanda n'Ibujumbura mu Burundi. Ni ku mugoroba birumvikana. Tugane mu Burundi nanone. Urwego CNC rukurikirana imikorere y'itangazamakuru rwafunze Radio CCIB FM Plus. Uru rwego ruyishinja kuba yararenze ku mategeko agenga imikorere y'amaradiyo mu gihugu. Mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari Bujumbura yakurikiranye iki kibazo ku buryo burambuye. Eloge, mikro ni yawe.
Izo ngingo zompi uko ari zibiri zatangajwe na Medivine niyo kwizigirwa cyegera cy'umukuru wa Sense akaba numvugize urugo rwego hari ku muhinga mukuru uyu wa mbere mufaso niyo kwizigirwa yavuze ko zafashwe mu nama idasanzwe ya bose yo ku itariki ya 24 ukwezi kw'11 guheze
Ugwego Sense rumaze kwiheza ibikorwa vya radio Ntumbero FM muri kino gihe wafashe ingingo yo guhagarika uburenganzira bwo gukora mu kiringo cy'amezi atandatu ico kiringo giheze iyo radio itaratunganya utunenge twose wari tuhari izindi ngingo zizosubira zifatwe inama ya bose yarize ifatiye kwikete gi radio CCIB FM Plus yanditse isaba ikigongo no gutezurirwa ku bihano yari yafatiwe ubwo gwego Sense gwaranezerejwe n'ingendo y'abarongoye iyo radio baca bapfundika ingingo yo kuyemerera gusubira gusamirana ukuri kwamye kuva ku igenekerezo rya kane Kigarama mu mwaka w'2017 inyuma yo gushira ko umukono ku masezerano mashasha y'ivyo biyemeje kuzorangura hagati y'iyo radio CCIB FM Plus n'ugwego Sense
icyega cy'umukuru wa Sense ntiyashimye kwishura ku bibazo by'amenyesha makuru bari bifuje kumenya neza ivyo radio Ntumbero FM yagirizwa idonido ico bikora abakozi bayo ngingo yafashwe yabaguye nabi Thierry Rambona hatwa Uganda rwo kumenyesha makuru muri iyo radio
turatangaye nk'abakozi ba Radio Ntumbero FM n'icashane yuko ingingo ifashwe iza ari nk'umuzigo ku bakozi batabona iyo bagiye kuja kubera ko akazi yagiye kugagarara kandi batavuze iyo tugiye kuja kuvuga ngo ingingo ifashwe mu yakiye gute ni nabi kuko ingingo irenze urugero ameze hatu nimeshi gose meshi kumuntu yahora akora agiye mu barabara ubu rero ntitungiye ibyo gukurikira
Radio Ntumbero FM yari hagaritse kuvuga kuva ku ya kabiri ukwezi guheze intandaro kwabaye kutumvikana hagati y'abagize urwego nyobozi rw'iyo radio urwego Sense rwaciye rufata ikibazo mu minwe mugabo inyishu yatanzwe si y'abakozi bari barindiriye
na kare ibyabaye byose ingwizo zihari Sense yotoriye inyishu z'ingwane zihari abakozi ku kazi tugiye nk'abakozi aheza amezi menshi twitwa urwego Sense imbere yuko iradio izima ngo hariho inyandiko nyinshi gose twabandikiye tubitura tubamenyesha ingwane zihari ndetse n'umunsi iradio izima turabahamagaye kuvuga yuko monitoring yavuze yuko iradio yazimye ntitayimenyeshe n'umeme jour izima le president lui-même de Sense yaraje turamuhamagara araza kuraba ibibazo bihari aragiro consta na monitoring iraza yagiro consta mwiba twizere ko bafata ingingo tari ku munani z'ukwezi kw'11 turabandikiye iketi ribasaba ko twatubwira ingingo yafashwe nyuma yaho baje kurabira ibyabaye inkwane zari mu iradio batubwira yuko bari mikuba byinshi bindi n'ubutatukirindiriye
radio Ntumbero FM nimwe ma radio yamaze hegito cyane yasaminanya mu Burundi yari yemerewe gukora haraheze imyaka 2 ishitangura ku mugaragaro mu mpera z'ukwezi kw'11 mu 2016 mu mpera z'ukwezi kw'9 uyu mwaka urwego Sense rwari rwafashe ingingo yo kwaka uburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi ibindi binyamakuru bitatu navyo ni Radio Bonesha FM Radio RPA na Radio Television Renaissance Vyose uko ari bitatu izo binyamakuru biri mu vyaturiwe inyuma yigerageza gihirikwa cy'ubutegetsi ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatanu 2015 Eroje wika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ni Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda dusubire gato Arusha muri Tanzania aho abarundi bamaze icyumweru kirenga bagerageza guhuriza hamwe ibitekerezo byabo kugira ngo barebe uko amahoro arambye yagaruka mu gihugu gusa kugeza ubu nk'uko umunyamakuru wa Amerika ukurikirana ibiganiro arusha muri Tanzania tubwira nuko icyo hagati y'abashyigikira leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nabo bakigenda kiyongera bityo kumenya igipimo cy'icyizere cyo kugera ku masezerano arambye nabyo ntibyoroshye. Mu kiganiro muri sanga uyu munsi, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yatumiye impuguke ebyiri n'abarundi babiri. Uwa mbere ni Atanazi Karayenga, ni umunyamakuru wigenga akaba kandi akora n'ubushakashatsi ku yanyi itangazamakuru mpuzamahanga. Uwa kabiri ni Innocent Bano, ni impuguke bya politiki mpuzamahanga akaba nabikoramo ubushakashatsi. Bombi bakurikirana ibiganiro by'abarundi bera rusha muri Tanzania bari ku mugabane w'Uburayi. Muri uyu mwanya turabavunguriraho gato ku byo baganiye, aho Atanazi Karayenga atangira avuga uko abona aho ibiganiro bigenda byerekeza.
Umumenyeshamakuru abaserukira mu karere k'Uburundi n'u Rwanda muri Kongo hajya muri yagajigari uko babivuga, hari inkuru atamenye kuko jewe naronse icegeranyo cy'abavuga abatavuga rumwe na leta, icegeranyo ciza cane c'impapuro 20, naronse n'icegeranyo cashikijwe n'abavuga na leta n'imigabo ishigikiye ivuga yuko iyo migwi ishambiranye ari ibiri, bose bamaze gushikiriza ibyiyumviro ngenderwako boshira imbere. Si leta yonyine yashize imbere umugambi wayo, n'abatavuga rumwe na leta bashize imbere umugambi wayo. Impapuro 20 zanditse neza, zinonosoye, zisa bigarukaho hanyuma. Mugabo iyo ni inkuru ukumbure umenyeshamakuru wanyu atakurikiranye. Hanyuma ikindi nacyo nuvuga ni uko sibyo ntangaza ko inama itashobotse yuko bashyira hamwe bakumvikana bakicara hamwe, ni ibintu byumvikana rwose kandi sinzi ko bizofite babishika. Kuko urabye rero nasomye icegeranyo cya leta n'icegeranyo cy'imigambo itavuga rumwe na leta ntaho bihuriye. Umenga umwe uri usomye ibyerekeye ivuye muri leta umenga bari mu Bushinwa, abatavuga rumwe na leta nabo ukamenga bari i Washington.
Twumvise umumenyesha makuru wacu ariya arusha mu cegeranyo ashobora kuvuga c'ivyiyumviro bishikirizwa na leta ibitari bike ku cegeranyo mwashoboye kuronka cabo batavuga rumwe na leta n'ibihe basaba.
Ibintu bisanzwe bama bavuga kuva kera bagira ati twubahiriza amategeko ya Arusha, twubahirize ibigize bashingiro, twubahirize kudahana ibyaha byabaye mu Burundi byatumwe n'indureka bihave, gusaba yuko amatora yosubirwamo. Hari ikintu kuri icyo kunyene basaba yuko ngo amatora bayemeye se niyo siyo yakora seyo yatunganya abandi iyo bo basaba yuko nasenze niyo ariyo yo yatunganya, kandi basabye yuko nk'abo bantu bavuga ko botaha bahunze abanyepolitike bakurikiranwa na leta y'Uburundi, basabye yuko hoba ingabo z'amakungu z'impuzamakungu zoza kubakingira kuko batashe gutyo babitaye mu mucanwa udahera. Ibyiyumviro byinshi byiza kandi bigororotse, mugabo nk'uko nariko ndabivuga ntibitangaje yuko batokwicara hamwe, ntibavuga ururimi rumwe, ntibavuga Uburundi bumwe. Bamwe abo muri leta bavuga bati n'amahoro n'umusesekara amajyambere aracugaye Uburundi, abari na bati inzara irisha abantu bahunze.
Reka tuza kuri Innocent Bano, nawe urakurikirana ivyo biganiro biriko bibera i Arusha naho bigeze, ubibona gute?
Icyo mabanza nkashima ni uko ivyo biganiro abarundi bavyitavye kandi impande zose arivyo twita dialogue inclusive, abantu bose begerwa n'ikibazo c'Uburundi bose bari hamwe. Ku bitegerezwa kwigwa navyo ari abantu babiri basamiranye, umwe wese azana ibyunda akazana ibyiwe. Mugabo kenshi na kenshi iyo ageze ko ibyo byiyumviro babishyira hamwe niho umuntu amenya igishoboka gukorwa cyangwa idashobora gukorwa. Ibyo aba batanze n'abo batanze reka turindiye turabe iyo intumbero bizojamo.
Witegereje ibyo byiyumviro bishyikirizwa n'izo mpande zitandukanye zibiri, ubona hari icyizere ko bashobora kugira aho bahurira?
Jeni wadi chizere chambere nuko umuntu yego n'ikibazo cha cy'u Burundi kandi bene gihugu bamuhaye ubasha kugira ashobore ashobore kutunganya igihugu nibaza ko ari leta iyo leta rero ikariko iradadaza iyo leta irekuye imiryango ikayirekurira bene Burundi kugira Abarundi ikabaha n'amagaranti nkuko twazumvise byemeza yuko batatu bazokurikiranwa ko atangorane bazogira n'umutekano bazocungira nk'uko icungereye umutekano w'abandi Barundi bose ko mu Burundi nta Murundi ari utuwundi Abarundi bose barangana imbere y'amategeko igihe rero leta yobyemera imbere y'amakungu simbona ibindi bintu abantu boza baje gusaba kuko ibirenganye nibaza ko haba ariho n'ibindi baba bafashe kugira ibyo bintu bizorengana hanyuma ikindi nacyo numva gihambaye n'uko leta ivuga yuko amasezerano y'Arusha ya mbere ariteruza kubahiriza ibyo rero byose bihungabanya amasezerano y'Arusha ya mbere nibaza yuko ibyo bintu bitoja no mu byo guharira abateza guhariramo
muvuze amasezerano ya mbere y'Arusha mwosigura neza kubataza ibirimo muri make
amasezerano yo guhagarika intambara yabaye mu 2022 muri Arusha ibyo basezeranye ko ariyo yari agenda Burundi gusuno munsi bagendera ko nibaza yuko ayo masezerano adateza guhonyangwa nk'uko leta ivuze ateza kubahiriza nicyo nashatse kuvuga afana akiretse ibi bariko barayagira ko uno munsi mugabo ibyo bari barakoze ubwa mbere byatumye n'ibyirizwa singiro rihari ubu barishyiraho
naho uravye kubisabwa n'abatavuga rumwe na leta ubibona gute
ndade ibyo basaba nibaza ko abatavuga rumwe na leta uravye bakarabaho ingorane zagiye zibera aho batumvikanye ko mu bya politike nibyo bibandanya bigaruka kandi ibyo ntibitangaje kuko iyo uri hanze y'igihugu muri bamwe iyo uri hanze y'igihugu ukabona ukagira ubwoba ukavuga ati ndashobora gusubira ko narahunze kandi nahunze kandi niyamiritse wamushaka ko bya bindi washaka ko bakugirira ibyo bigaruka mugabo ibihe birasa ntibingana ujya mwaka basaba bijya bintu siyo mwaka turimo umwaka tukujya mwaka batara bijya bintu n'ujya mwaka habaye ingorane ubu Burundi bwarateye indi ntambwe nyuma y'imyaka ibiri Burundi bwarateye indi ntambwe ishobora guhumuriza abo bantu baba bafite ubwoba ari nacyo gituma ibasaba ko botaha kugira bitegurire amatora y'2022 nkacamo nayo uko ibyokorwa byose ni uko abanyepolitiki boja hamwe kandi abandi kugira amatora y'2022 na 2020 agende neza hanyuma Abarundi bose bayumvemo mugabo rero ingorane aho zitazibera kenshi na kenshi hari ibintu twibagira twebwe abanyafurika nuko iyo abaye ingorane aribyo twita conflit kenshi na kenshi urashobora gusanga hari ibyo bavuga mu gifaransa conflit par population ni ukuvuga abandi bantu baba bari inyuma y'abandi udashobora kumenya baba bafite izindi ntumbero zabo aribyo gituma kenshi na kenshi urade n'igihe ibiganiro babisaba usanga bisabwa n'amakungu usanga bisabwa n'abantu atari Abarundi ari nacyo gituma kenshi na kenshi Abarundi bashobora kuba bafite ishaka ryo kujya hamwe mugabo usanga hariho iyindi mitego y'abandi bantu bari inyuma yabo
ku bwawe Innocent Bano ivyo muhuza ariko aravuga kw'ejo hashobora kuba ivyo biganiro amaso mu yandi hagati iyo migwi ihanganye mu biganiro y'Arusha hamwe n'amasezerano ngo bashobora kuba ku munsi wa gatanu murafite icyizere ko ivyo bishoboka hamwe bitoshoboka ibiganiro zaba bifashe iyi ntumbero
then bada yuko mu biganiro byo abantu ariko barayaga tubanze tumenye yuko iyi tariki dushitse ko mu biganiro habaye n'ibindi biganiro byari byatanguriye ibiganiro Abarundi barayaze baricara hamwe baravugana ibara gishinga haba mu gihugu hagati imiliyoni n'amamiliyoni n'amamiliyoni y'Abarundi bari hamwe ubwoko bwose imigambo yose amadini yose baricara hamwe barayaga ku mituma yose kandi ku rwego rw'igihugu rwose baricara hamwe ari nacyo gituma hari ababivuze ko hari abantu nabo bokumvirizwa bo hanze baba bari hanze ari nacyo gituma muriyo ntumbero kugira bashobore kubandanya bayagira hanze igihe Abarundi bariko barayaga nibaza ko ikibazo nyamukuru ari uko Abarundi bayaga ibyabo bibaraba n'ibyo bibaraba rero nibaza ko hajemo ikindi kintu atari ku neza y'igihugu atari ku neza y'Abarundi novuga ko ari responsabilite ya leta yo kugira ibyo bintu ntibishike ibizoba mu byo biganiro bizoba bije ku nyungu ya bene gihugu apana ku nyungu y'umuntu cyangwa uriya hanyuma ibisigaye nabyo byo guteranya ngaba bafite kuri cyangwa nta kuri bafite tubanze tubigenze buhoro.
Murakoze, reka tuje ku mirongo ya telefone dufise Bizimana. Bizimana, uratwumva?
Ndabumva.
Watubwira irindi zina naho hamagaye uri?
Ndabumva.
Watubwira irindi zina naho hamagaye tumbere?
Ni Andres Ribeiro Bizimana.
Uhamagaye uri he?
Ndimikambi mutendere muri Tanzania.
Ufise akabazo cyangwa intererano?
Nakani intererano.
Yego, mwishikirize.
Ndashima ukuntu abantu badonera kicarana bakaganira, ariko nkanegura bwa mbere abatashoboye abatashoboye kwitaba kugira ngo nabo bagende batange intererano, ariko nkanegura n'ukuntu leta irifata ibwa mbere igomba kudadaza, kandi bamwe dukeneye amahoro, dukeneye gusubira mu gihugu cyacu gitunganye neza, dukeneye kandi yuko bicarana bagategura amatora ameze neza, hagatsinda ushoboye uwagite urushiko nawe akemera, hakaba amatora azira ubusuma, kugira ngo dake dushobore abarundi shobore kwidegenza tuvemo ubuja kwaba turahunga n'isoti njyane intambara ibiki ibyo twabirambiwe bose n'ibintu bacyo ku ntebe y'ibiganiro baganiye kugira natwe tube amahoro sibyo kwaba turahunga igihe cyose. Murakoze.
Murakoze ku murongo wa telefone. Reka tubandanye iki kiganiro cyacu, ariko turiko tuvuga ku biganiro biriko bihuza Abarundi biriko bibera i Arusha muri Tanzania. Ngaruke ku mutumire Atanaze Karayenga, witegereje neza ku bwawe ubona ikibazo nyamukuru kiri mu Burundi niki?
Umbabare nishwe gatanye umushinga ntaha yashikije cyinjye cyane avuga yuko ngo ndumumenyesha makuru ahenga ega kumenyesha makuru sukutavuga ibiriho. Ihoteli ya Minani yarasenyuwe, byarabaye cyangwa ibyabaye icyo nicyo muntu ibaza urumumenyesha makuru cyangwa urumunyagihugu asanzwe ushobora kumenyesha avuga ukuri cyangwa atavuga ukuri. Ihoteli bayisenye hirya y'ejo baraca bavuga ngo tuzokubahiriza, ntacyo bivura ko n'ukuri na gatoya.
Reka tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufise Kagoma Clave. Kagoma, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Uhamagaye uri he?
Ndi Makamba Nyanzarake mu Burundi.
Ufise ikibazo cyangwa intererano?
Yewe, novuga ni nk'intererano kuri ibi hanini ngoma ngaruke kuri ibi byabaye ku nzu ya Dr. Jaminani.
Yego.
Icyo cyaragwa kuvuga kenshi ni kubera ko iyo habaye ikintu ku muntu w'umutegetsi gica kivugwa cyane kurusha umuntu muto, none abantu batoya bobo burya nta bintu bibi bashikira ko tugira twumva bivugwa byo ni uko bo batari abantu cyane bobo byo bayiva kuki. Hanini icyo nagomba kuvuga ni uko iyi kibaye bogerageza kukibaransa, ari umuntu muto ari umuntu munini byose bigafatwa kumwe, mugabe ikintu kibaye kimbure ku muntu munini aha ku ma rezo sosiyo zose usanga ari kwandikwa ibyo byabaye, ntitubanze ko icyabaye atari cyiza, ariko tugomba ko n'umuntu mutoya yagize ikibazo ko byoza biravugwa ko cyane nabyo kimbure, nimba babikoze nabo bakarondegwa kimbure bakabihanirwa.
Murakoze. Murakoze.
Ariko nkinge nagaruka kandi kuri ibi biriko birabera hari Tanzania
gato. Nyarutse, nyarutse.
Nagomba yuko kimbura abantu bagiye nabo bagerageze kuraba bahagarara inyungu z'abanyagihugu, kuko bakareka guhagarara inyungu z'abanyagihugu nahene barova yuko bagiye nta kintu kimwe dushobora ishobora kugenda neza. Se twakwifuza ko boje hamwe bakumvikana yaba leta abadashyikiye leta hamwe n'abandi bagize amubwiye kugendayo bumvikane bafatiye ku nyungu z'umunyagihugu n'igihugu, mugabe agafatira ku nyungu z'abo ubwabo, twe turizera ko ata kindi kintu ishaka tuzokigira tubona gihinduka. Murakoze.
Murakoze. Dufise kandi Liliano Nzosabimana. Liliano Nzosabimana, watubwira aho uhamagaye uri n'akabazo cya intererano?
Gendi muri Bujumbura.
Ufise ikibazo cyangwa intererano?
Ni intererano ngira nshikirize kuri ibyo bya Dr. Jaminani ku nzu yiwe. Isi iwe twarumvise igipolisi cyaravuze yuko iyo nzu yahora ifise abanyezamu, hama ubu mu nyuma ngo nta banyezamu bari basanzwe bahari, hama mu nyuma rero tuvuga ngo yarabomo mbwa igipolisi ibyo cyatubwiye kuko twe twemera amatohoza abatohojwe neza, hama twebwe rero uno munsi ntidusaba yuko ibintu bibaye baca babishyira muri politike. Abo ba politike bose uravye ibintu bagenda baratambatamba hanahanahana, urabona ko umenga nta mushima mu bafise, nta pozisiyo bafise.
turabashimira abatumire bacu b'uyu munsi n'abakunzi b'Amerika batelefonye mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Twibanze cyane ku bibazo bireba ibiganiro by'abarundi bibera Arusha muri Tanzania. Fitiye niyo ngabo nabe turagushimiye, namwe batwumvise mwese uyu munsi. Nongeye kubashimira na Fatuma Kara na injiniye bateganije ikiganiro bose. Ndabashimiye Etienne Karekezi nari kuri mikoro hano i Washington. Mwese mukomeze mugire ibihe byiza.